Chere, chirabo ba munde chere, umwana ba munde chere, mutware mwe yarire, nshaba ba munde chere, chirabo ba munde chere, umwana ba munde chere, mutware mwe yarire, tata na mawe, umurunji no wanje, kaniwogo wanje, twine rukundo nyamwinji, tata na mawe, umurunji no wanje Kaniwogo wanje Twine rukuno nyaminji Kamubona nke chirabo Yankunda nke chirabo Namukunda nke chirabo Sine rukundo nyaminji Kamubona nke chirabo Yankunda nke chirabo Namukunda nke chirabo Sine rukundo nyaminji Leba nija Kukoro buzale Onyichirize kutware Empeta Ninyendo jishware Nishabo jishware Onyichirize kutware Imwe Abataka Ninyenda ngumbore che Zechine chirabo Echina bugirine Mbore che Zechine chirabo Echina bugine Tata na mawe Omurunji no wanje Mutabi ngoko wanje Twine rukundo nyamwinji Tata na mawe Omurunji no wanje